Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diana ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Facebook Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Hareze imyaka igera kuri 5 urudandaza mu mabarabara agize igisagara cha Bujumbura mu Burundi rubujijwe abarukora bahamagarirwa kuja amashira hamwe n'amakoperative atandukanye bakadandariza hamwe abatandukanye mu bafasoni badafise amikoro yo kuronka imitahe minini minini nkuko tubikesha bamwe mu bamenyesha makuru bagenzi bacu bakora mu Burundi bakomeje kumvikanisha ko bigoye gukorera hamwe atamitahe. Ibi rero vyatumye hari abafasoni babandanya gukora urudandazwa ruto ruto rurimo gucuruza ahanini nk'ivyamwa imboga utuyoba n'utundi tuntu duto duto tudasaba umutahe munini. Umwe mu bamenyesha makuru tutavuze izina kumvo yadusiguriye kandi tugatahura yakoreye kuri iki kibazo mu Burundi yatubwiye ko akatari gake abafasoni bakora ubwo bucuruzi bahohoterwa na polisi iyo ibasanze mu ibarabara. Akarere ka hagufi katumye ijwi rya Amerika ritunganya iki kiganiro na kumupfasoni yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi mu ndwi iheze ajyamye hasi polisi n'abanyagihugu bamukikuje mu vyama vyiwe vyasanzaje. Twarifuje kumenya inyidondoro y'uwo munyagihugu turagendereza inyuma y'iminsi igera kuri 3 tuza kumenya ko yitwa Madame Genevieve Ntihabose yadukundiye turaza gusangira ikiyago atubwire ivyu rudandazwa rwiwe. Madame Genevieve ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga. Mu buhinga bw'ivyuma batubwiye ko Madame Genevieve atariko araboneka twarifuje gusangira ikiyago na Mustanteri wa Mukaza komuni barizamo icani iki kibazo ariwe Sindayihebura Renova yakurikiraniye hagufi dosiye ya Genevieve ariko naho kuva mu ndwi iheze yari yatwemereye ko tuza kuba turi kumwe ku munota wa nyuma. Yatubwiye ko afise inama tosiba utubazo twari twamuteguriye nkumpure tuzoturonkera uwundi mwanya. Twagerageje kandi kurondera abajejwe igisagara cha Bujumbura nabo turabakena aho mushikirangaje bwo gufatana mu nda nabo vyagenze uko nyene. Turisigwe rero nta ruhande rwa leta turi kumwe ngo ruze gutanga umuco ku kibazo n'ibibazo bitandukanye twari twabibateguriye ariko ari nk'amwe rwoboneka twiteze kubaha ijambo bakishura ibibazo byacu n'ivyamwebwe mutwumva. Undi twatumiye muri isanga y'uno munsi ngo dusangire ikiyago ni Madame Marie-Gorette Ndacayisaba. Marie-Gorette Ndacayisaba ni umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi. Goreti mwiriwe gute ngahe Bujumbura?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe gute ngahe Bujumbura gagore?
Mwiriwe neza.
Ego ikaze ku ijwi rya Amerika no muri isanga.
Ego murakoze.
Ego Gorette muri dushire hamwe akabazo k'abapfasoni badandaza mu mabarabara atandukanye haba Bujumbura haba handi murakaze.
Ego hari n'ibiganiro byinshi tumaze gutunganya dushaka ko nabo bogira icyo bavuze kandi twebwe twisunga ingingo ya 13/25 y'inama nkuru y'umutekano iraba abakenyezi iramurayizi hanyuma tugashaka hanini kuraba ndi na gakeka k'abakenyezi gakingiwe ndene abakenyezi bagira uruhara haba mu by'ukwiteza imbere haba mu bya politike kongera tukanaraba mbere n'ingene imigambi politike bafite yo kwiteza imbere
iyo ngingo ya
intumbero rero nabo muri iyo ntumbero nabo rero bafite ikibanza yuko kenshi na kenshi usanga bitaboroheye nyine bakora ibikorwa byabo
iyo ngingo ya 13/25 muri make iravuga ikiga madame Gorette
ni bihe nari ntanguye kuvuga ni ingingo yasizeho mu biyemejwe mu 2000 hanyuma ino mu Burundi twatwe twagize mbere n'uruhara rukomeye cyane kuko ni mu gihe hari ibiganiro yarusha iramurazi ndimi abakenyezi bafite bibagoye hanyuma nyuma yaho twarashoboye by'ukuri kugira icyo dufashe kugira ngo no mu Burundi bakireho indinganizo yotuma dukubitira kugira ngo natwe iyo ngingo tuyishyire mu ngiro bafite rero indinganizo y'igihugu hakaba hari ishyirwa mu ngiro na leta ifashanyije n'aba amashyirahamwe atandukanye n'amavuga Nations Unies n'abandi bafasha nk'ama ONG international hariho ibikorwa byinshi rero dufite dukorana nibaza ko n'icyo kibazo gishobora kujya mu byo tuganira kigashobora kuronka umuti
ego murakoze cyane reka tubanze twakire rero madame Geneviève Ntihabose twa twabuze ku murongo wa telefone ariko turamuronse Geneviève ikaze ku ijuru ry'Amerika Geneviève ikaze ku ijuru ry'Amerika Geneviève uratwumva
ndabumva mugasi ndabumva neza birajwangarara
reka tugerageze ngira turaza kumvikana umeze gute ga Geneviève
ego ni sawa n'imitende ndashima no kuri
Ego Geneviève twakuronse duciye kubatandukanye inyuma yo kubona ifoto yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi ni ifoto ikwerekana uryamye hasi iruhande yawe hari police hari n'abanyagihugu uryamye mu vyamwa bisa n'amatunda iriya foto yafashwe ryari byagenze gute kugira ngo uryame hasi wari uryamye he uradushobora kudusigura uko byagenze
hajyane urabona ko hajyara aho ndandaribwa kandi urabona ko genda nabyo ibintu by'ibyamwa ajya yari amatunda n'amabungo bari bamenye hasi kuko twariko turagwanira igiseke amara yo kujya nyine kugwanira igiseke urabona nyine ko ariko byamura duko atari ubwa mbere cyangwa si ubwa kabiri biba kuko nibyo byabo nyine dusanzwe tubimenyereye mugabo rero ikintu cyatumye ngwa hasi ni uko yantaye umugere mu mutwe rero nteruka rero nkubisira umugere sinamenye kungene najyamye hasi mbona rero mukanya rero
bandanya
mbona rero mukanya ndiko ndabandanya ama mbona rero mukanya mbona njyamye hasi nyine yikangwe nyine ubwenge bugaruke aho bavuze tureka rero umuntu bajyane kwa muganga bakabanterura bandara mugasho ama ngiye mugasho je ndababwira ati none kubera ikintu cyamunterura munjyana mugasho kaba ko mudashaka kutwumviriza kugira mwumve ikintu soba dupfa n'uyu mupolisi bakabavuga ngo ntizikunda nguzi ngo murabyi uko mu Uganda ari gahanda batagira amategeko bavuga yuko turabizi ko hatagira amategeko mugabo yuko uraba mukaregera kuko natwe turiho turonderera imiryango n'uyu ariko aragira ibyo nawe nyine ariko arashaka ko imbabura yiwe yokwaka mugabo rero ntihagire umuntu aba baduhundi tugakora tubona ko turiko turakora kugira turabe ko bwocana kabiri basi ntibashyira kandi kunyumviriza turashyira mu gasho mukanya basobanurira muri zone rero muri zone rero nca ndagendayo ndararayo n'uwagiye kunkurayo imisantere niwe yankuyeyo basi ikabigende ko njyenka ndataha
turiko turakumva musantere yagukuyemo ni Renova yari yatwemere kuza mu kiganiro ariko yatubwiye ko ari mu nama ku munota wa nyuma uvuga yagukubise umugere ni inde ga Geneviève waramubonye
uwankubise uwanoyo mugere
yego
genda mungu zini wahajya nyene ni babiri basha bigira ingare irirana nuje yitwa shirirana keza
n'umupolisi
n'abapolisi
hanyuma
babiri wabona bari hagaze impande
yanyu hanyuma uravuga Geneviève ati turahaja nubwo bitemewe n'amategeko baravuze ko hari ahantu bitemewe n'amategeko kuhakorera kuki none mubandanya mujayo
kubandanya tujye kubera tubona ko handi twoshora kugenda kubera nta handi dufite togenda kuko hose haruguye naramwe twoshora kujya gukorera kubera naho tugiye gukorera hose ntibemera basaba kutugira ngo dutange amahera y'imboga ngo dutange ibihumbi ijana by'imboga natwe tugaca tubona umutahe wonyine dukoresha ni mutwe none twoca tugenda kurondera handi twojya gukorera gute natwe tutagira n'imitahe kandi imitahe nayo nyine ni bo nyine bayimaze burya hajya ntubone turahahombera turakubitwa twese hajyanye ntugira ngo ni bwa mbere bibaye niko byama byabaye iminsi yose
Genevieve nkungire gato nsabe Goretti abanze agume ku murongo Goretti turacari kumwe ariko turashaka ko Genevieve atubwira ubuzima bwiwe akatwindiza kuva kivyuka uko bigenda Genevieve wewe ukivyuka mu gitondo uravyuka ugafata utwo twamwa twawe ukagenda kudandaza tubwira umunsi wawe ingene ugenda Genevieve
umunsi ngenda kudandaza
tubwire umunsi wawe muri rusangi nk'umudandaza ko rudandaza ruto ruto uravyuka ufite abana bangahe ukabategura hanyuma bikagenda gute utubwire umunsi wawe kuvuka ivyuka gushika uryame
jewe nukuri jewe hera ku barendi mashikana samu jewe misese na manabyutse kira misese sa kumi iyo tuzinduka tugenda kuri koteri murabona ko tugenda mu ijoro kugira turabe yuko ibyashara twobironka ntidusange babihaye abandi uko ibyashara byacu biva ruguru igitege murambya intwaro niyo bizanana tugaca tuwaye tukajya nta kirikare tukarangura tugageze kurangura rero mu masaha mbiri tugaca twipakiza amatagisi tugaca tugenda tukadandaza abana nabo jyewe nsise mfite abana batanu nibo nsise kandi abana banjye barakuze nabo nyine ndabarereye mwako gaseke nyine ako gaseke nyine ubona batera imugere nko nyine ndabarereyemwo harimo abiga mu cumi na rimwe hariho uwiga mu munani hariho uwiga mu icyenda n'akanyuma mfite kiga mu wa kane mu wa mbere n'umwe amaze gusohoka
abo bana urabireranye urafise umushinga ntahe cyane
ndetse ndafise umushinga ntahe ndi nawe nyine umugabo wanjye nawe nyine aragwaye yari amaze iminsi agwaye igituntu mugabo yari ku miti kandi aragwaye ibintu by'amaguru ntagenda ku kazi nta na kimwe akora jyewe nicarije ndababa abana nigenda bashyira kintu cyose urazi ikintu cyose cyo mu rugo kwishyura abana nabwo nyine murabizi kibarirwa ndabidondagura umugabo wanjye ubunye yarakugije amezi ane ariko aranywa iyo miti y'igituntu kandi yarasanirwa agwaye n'amaguru amaguru ntagenda ashona ibirato n'umukorodoniye yirwa yicaye ngaha ku mbuga ahanyine muri murambya niho yirirwa yicaye aho nkuru w'ijana uw'amajyana abiri ku kirato ujya gushereza ijana amajyana abiri basi rero rero nkaca nguma nyine tuniruka niruka kugira ngo abe ko abana bo baho nawe nyine kandi nawe nyine nkabako nawe nyine yo baho ubuzima bwe ntibusinzikare cyane
hanyuma ga Genevieve agatahe watanguje kari akangahe umaze igihe kingana gute muri urwo rudandazwa rw'ivyamwa
yemwe urwo rudandazwa rw'ivyamwa narumaze nk'imyaka 25 niruka buri nk'uko nyene kandi ibyashara umutahe nakoresha nkoresha umutahe ibihumbi amajyana abiri cyangwa amajyana abiri n'itanu bivana no kungena ibyashara bigenda biraduga hari igihe biduga hari igihe bimanuka cyangwa bikaguma uko nyene kandi rero muri iyo mitahe yose nari nsise ubu nta na kimwe nsise kuko ubu nyene nageze mu bwodo bwo kujya ndagenda gusaba ideni kuri kotero ndagenda nsaba ideni bakampa ibyashara nkadandaza mbuke mu gatondo nkabasubiza kuko umutahe wararangiye nkaca ndabasubiza amahera yabo ngeje imana ndi bakabikora nkakujya nyine byagenze kujya nkongera kandi nkagera nk'abaririra nkagendagenda ndabariha make make nk'igihumbi ku munsi cyangwa bibiri ku munsi kugera aho nzoheze igere nkashyira kandi ku murongo niko mbaye
haheze igihe kingana gute ubikora usa nk'uwinyegeje kuko ndazi ko nk'imbere y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gato mwari mwemerewe kudandariza harya mukahadandariza baba barengana n'imiduga bagahagarara bakabashorera wowe umaze igihe kingana gute uhangana na polisi kugira ngo ushobore kudandaza
jewe kuva ijya soko nibona kuva ijya soko isha jewe nari nakorera hajya nyine urabona hamwe rero isoko hajya nyine birukanye muri rogrenye urabona ko twebwe kenshi kubera twari bantu bato bato ntitwaronse ikibanza haronse ab'imbere twebwe nyine tuguma tugwana hajya n'abapolisi twebwe ntitwigeze turonka ibibanza icabironka bajya nyine b'imbere twebwe bato bato ntitwaronse tuguma nyine twiruka mu ibarabara rogrenye yuguruye kujya kuguma twiruka kugera naho ubonye nyine kugene byagenze kujya baragenda kuri koteri jyewe mbere kubera kuruha ndagenda kuri koteri nabyo nyine ndahamara ikintu cy'amezi ane mbona ko umenga wapi biranse nongera kandi gusubira muri byo nyine mvuga ati nta kundi reka ngende nimba badoda barafunga barekura ni imana yonyine n'ibyondokora ndasubira kandi gusubira muri bire namaze kuba nabi n'abana bagomba kunyicwa n'inzara ndasubira kera muri bire yari nagiye kuri koteri biranka basi cyangwa mambaranye rero ubwo bugima bwuko baransubije ndibiri baransubije mbo bakajya babuze ntakundi abonye baraje ubuzima ndimi.
Urakoze cyane Geneviève. Ntihabose ntuve ku murongo, turagumana mu kiganiro. Geneviève, turi kumwe na Madame Goretti. Wewe ari mu ishyirahamwe Dushire Hamwe rijeje guteza imbere agateka ka Fasi n'abigeme. Goretti, murumvise ubuzima Geneviève abayemwo, haraheze iminsi nuko nibuka neza ryari umukuru n'amashingamateka avuze ati urudandazwa icyo bita commerce ambulant yemewe mu Burundi, igice Geneviève arimo bagishira mu gice cy'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Murahuriza hamwe na leta ko urudandazwa rukogwa nabo bapfasoni rutemewe n'amategeko, rubwirizwa kuja muri ico gisata cy'urudandazwa rutemewe n'amategeko ga Gagorete.
Ariko ubwa mbere hoho ubwo rudandazwa rukogwa n'abakenyezi benshi bafise uburyo buke cyane baba mu makasi yo hirya cyane hariya muraruko Gisagara, bakagira ingendo ndende bakaranga utwo tuntu hamba bakagerageza kurondera ahantu bashobora kuronka ababagurira aho rabo ni mu Gisagara. Ni kuri ubabonye birababaje cyane kuko ubwa mbere badandaza utuntu duke tw'uburyo buke, hanyuma bakamara uwo munsi wose n'abana ku mugongo batembera hirya no hino, rimwe na rimwe bagenda binyegeza nyene kuko urumva ibyo bakora ntibyemewe. Ni ukuvuga n'ubuzima bubabaje cyane. Urumva urudandazwa rwemewe, icyo nicyo kintu cya mbere badasiguye. Urumva rero naho ushaka kugira igikorwa cyo kugira ngo ubegeranye ubaganirize umbure urabe nyine bokwicara hamwe bakorera uruhande rumwe, ntibishoboka, ntibirashoboka kuko mwese avuga ati reka manze ndonke reka ngire gutya reka ngire gutya. Ni ukuri no kubakurikirana ntibyoroshe, kandi rero navuga yuko mbere benshi usanga ari n'abavuye ruguru bakamanuka bakiri bato hama bagaca bakurira muri ubwo buzima. Ni ikibazo kiyaguye hajya tubona gusa bikoreye tujya tuntu mugabo, ni ikibazo kinininya cyane mu bijyanye no mu mibano, mu bijyanye n'ubutunzi, uburyo nyine leta yikwiye kukiraba ikagifata mu ntoki hanyuma imvura ikaraba umuti utunganije neza bashobora guhereza abantu nk'abo.
Mbega Madame Gore, iyo bavuga ngo umuce w'abo bantu badandaza bari mu mabarabara uja mu mice y'abadandaza urudandaza rutemewe n'amategeko, hariho ibwirizwa rihari rikavuga ngo i Bujumbura mu Burundi Gitega Ngozi kirazira kudandaza, itegeko riba rirenzwe ko ni iryahe? Hanyuma ababikora barazi ayo mategeko?
Oya, nibaza yuko itegeko rijyanye n'ubudandaza ntibatako ndazi kuko urumva abadandaza abantu baba bazi, abantu baba banditse, hariho ishyirahamwe ribakira icyo bazokora bazokorera. Urumva abo bara n'ukuri ntahariho nyanaramwe byanditse bakora ibintu nyine bitazi bidaciye mu mategeko. Abadandaza bose barafise n'igitabo cyerekana ko ari abadandaza, niko bimeze biratunganije. Ahubwo uwovuga uti none abadashoboye kugira urwo rudandaza ikibanza cyabo nabo ni kihe? Bokwinjirwa gute n'ibikorwa byabo? Botunganirizwa gute? Bokwigishwa gute? Niho navuze ko ari ikibazo cyaduke cyane rino urudandazwa rwasinyime rifunganijwe n'amategeko abigenga icyo cyo ni kugifasha.
Kandi
ubiravye sa
ego tsinda biravye
ubiravye n'ikibazo cyo kirafata intumbi ya cyane. Ni ukuri ndabona yuko nta Gisagara cy'Ibujumbura abakibyeje bakwiye kwicara bakabahamagara kuko urumva bahaye ibibanza muri koti buninde basangayo ko bafite ka gatanke gatonda aho bagurirwa naho mu gisagara urumva hariho bakaganira bagasora umuti kugira bakore batekanye ikibanza cyemewe ahubwo nyine ko aricyo gikorwa cyokwiruzwa byashoboka mu gisagara cya Bujumbura bo bansiriye bakababwira ati ikibanza mwebwe cy'iwanjye ngiki n'umurenge ngaha mugabo ni kuri mu gisagara bishoboka akaba ari abashyira sinzi nyine bazitunganya kuko niho badandaza neza ikiri ni uko bajya mu mabarabara yose
hariho twagerageje kuri uwo nk'uruhande rwa leta kandi abo muri leta nimba mutwumva n'ukuri twoshima ko dusangira ikiyago kugira ngo twumve ico mugona twumve ico mwibaza kuri kino kibazo twumve imigambi hari mufitiye abapfasoni hariho ibiganiro bitandukanye mu amuzi byo biko birabaga Madame Gorette ku ruhande rwabo bapfasoni katubwira abapfasoni no musitiri mu bapfasoni bakuru rudandaza rutandukanye mu mabarabara atandukanye ya Bujumbura n'inzego zitandukanye z'i Bujumbura
eka nta biganiro nibaza biriho muri uyu mwanya mugabo ndazi yuko nkushikira ngandi bigeze abateka akazi na muntu burafise ntibahura abana bo mu ibarabara nibaza ko mu ibarabara
Ego Genevieve turacari kumwe ku murongo wa telefone Genevieve
Eli Jean Claude
Hinge gato Jean Claude banze turekiga ugume ku murongo gato Genevieve turi kumwe ugume ku murongo Genevieve ntugende reka twakire Jean Claude ku murongo wa telefone ni umukunzi w'ijuru rya Amerika afite utubaza baza Jean Claude uherereye he
Yango kwenye Musaka muri Zambia.
Musaka Zambia haravugwa maki?
Ukuri haramahoro, tumeze neza, kavura karagusa, kabije katagwa, tumeze neza nta kibazo.
Haravugwa urudandazwa nk'ubwo ruvuga i Bujumbura muri Zambia ga Jean Claude.
Ego, dandazwa barukora vrema, rukora gose, barukora neza vrema. Kuma barabara nka yose yaba hagati mu gisagara yaba ari nyuma y'igisagara bezisanga aho mbona byitwanze ibintu bidanaga bitanzanze ku mabarabara
hanyuma abarukora bigenda gute bafatwa gute
abarukora n'ukuri bafata neza barukora neza baranda mu gitondo mugoroba amasaha yose noneho ukeneye nimba ukeneye itomate ukeneye iki byose biroka ku mwanya ku mwanya angorane n'imwe bitera
nuko rero akabazo kawe twagutumiye Madame Genevieve ntiha bose babonye kuri Facebook ifoto yiwe tugutumirira kandi na Madame Goretti ari muri mwishirahamwe dushire hamwe akabazo kawe ucutumbereza n'ukabaze muri aba bapfasoni babiri turi kumwe
akabazo kanje n'ukabazangira nka bose ko ari babiri igiki baba bariko barakora kugira ngo abo bantu bakuru rudandaza bwo mu ibarabara batingizwe nk'abandi nk'uko biri mu bindi bihugu byaba bya Afurika cyangwa mu sinzi ko ariko bimeze ariko ko ndabibona ngaha abantu badandaza mu ibarabara mbere ni nabo be kandi barubahiriza neza kuko burya umuntu ajya mu ibarabara kudandariza ku mubare w'ibarabara ko niyo mutaba afite nawe afite umutaba kuza gukota amazi kugira ngo adandarije muri ayo mazu cyangwa adandarije muri ubwo mwema wa butike yandi kubera umutayi muto ubwira agaburire abana agaburire umuryango aronke bamwe n'amahera yo kwishyura yo kurinda abana ku ishuri ni nabyo bibafasha kuko rero kugira ngo abo bantu baronke ubwigenge bwo kudandarije mu bara nk'uko bikorwa ahandi
urakoze Jean
ukora kugira ngo
urakoze Jean Claude ndaho muri Lusaka Zambia ndahera kuri Madame Genevieve umvise akabazo ka Jean Claude avuze ngo mwokoriki ariko we sindakubaze ngo mwokoriki ahubwo muramaze kuvugana n'abajeje umuti intwaro mukabatura ikibazo mufise nimba mwara kibatuye babishoye gute cagihe mwahura na musitanteri umaze gukubitwa yakubwiye gute hari kwakugwa iki kugira ngo iki kibazo canyu gikogwe haice abajeje intwaro barababwiraga Geneve
twaraganiriye mwabona nyine twari twicaye turi kumwe hajya turaganira ndababwira byose ingorane byo wanjye byose ndababwira n'ingorane duhora tubwira hajya twese yavuze ko icyo kibazo bagiye kugikurikirana bagiye kucicarira bagomba kuraba ahantu badodushira kubera ntituramenya rero hari aho badodushira kuko batubwiye ntibakeneye abantu mu ibarabara ntibakeneye abadandaza bahereza utuntu mu ibarabara yatubwiye yuko rero ko icyo kibazo bagiye kucicarira natwe ubu natwe turarindire nk'uko namwe murindiriye
ariko uratahura ko uri mu murwi w'abatemewe n'amategeko ga Genevieve Uburundi buvuga ko batemewe n'amategeko sinzi ngahanye no muri Amerika ari abatembereza ibintu rimwe na rimwe wowe uratahura ko uri muri uwo murwi w'abatemewe n'amategeko mu Burundi ko rurudandazwa bavuga ko rutemewe n'amategeko
none ko yavuze ngo ntiyemewe n'amategeko jyewe hajya niho nakuriye niho nakoreye ibyanjye byose ibinya byo kuvuga ngo ntiyemewe n'amategeko uko rugiye niko turukurikiza none iyo byanse twebwe natwe tuvuga ati none nimba byanse bidakunda kuri aba babona ko ikibazo cyacu cyabananiye ko bagishyira mu ngiro tudandaga twita tuvuga ati imana iduhaye turakora imana intude badufashe nta kundi none tubwire gute kuko tubwira abantu tubabwira ati nimutuvugire murabo kumwere mwobigira murabo kumwere mwotugarukira kuko twe turagowe nta mitahe minini dufite nta mitahe minini yo kujya gupanga dufite mu masoko kubera ubunye amasoko yaruzuye tugaca tubemera kwita kubera turabe ko abana borarabariye
gugume ku murongo ntugende Genevieve hama madame Goretti ndacyayisaba murumvise akabazo ka Jean Claude wo muri Lusaka Zambia ahanini nibaza ko yaragatumbereje kuri wowe kubera we Genevieve kiriko kirakorwa n'icokorwa sinibaza ko ari byinshi abizi ko hoko gwiki kugira ngo kino kibazo gikemuke ni giki muri ko murakora amashira hamwe atandukanye haranira gateka ka bapfaso ni nabigeme ga madame Goretti
mu mwanya tunaye navuze yuko ari ikibazo kiyaguye kubera ko ubwa mbere icyo dukora icya mbere ni ukurabye n'abakenyezi bashobora ahanini gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kubafasha mbere bimwe na bimwe n'ukuronka imitahe uwo mbere tugira n'imana hariho n'ibanki iherutse kugura y'abakenyezi impande y'izindi banki ntonto zimwe zitwa microfinance zari zisanzwe zihari z'abakenyezi numva novuga yuko ku rwego rumwe hariho uburyo buriko buraboneka mugabo rero abakenyezi murazi ko nibo bakinye nibo benshi muri bo basize ibyo rero bigatuma basaba nk'umushahara ku kwezi nk'uko uko abandi bashobora kugenda kwisabira akazi ni banki hama bagatanga kino kwita
ingwate
ibisabwa bagashobora kuba bafite ingwate none abandi nabo batari muri iyo migwi ikibazo nyamukuru ni mbega bo bikabigenda gute kubera ko ni gutangurira hasi bo bakeneye mbere mase ashobora gufungura ku munsi ku munsi kandi kenshi usanga abasomezi nyene mbere bafite n'utwana twinshi bafite umuryango nyene ukiri muto ukeneye ibintu byinshi nicyo gituma ari ikibazo atari cy'amashyirahamwe ngo twokora gutyo gusa ahubwo harimwo ibintu bibiri nyamukuru icya mbere mbega nyine leta iri kwitunganya gute kugira ngo abantu bose bashobore kuronka amahirwe no kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere icyo ni cyo nyamukuru mbega kugira ngo bamenye ababikeneye gusumba n'abandi bogira iki kuko hariho nk'umugambi nzi witwamera nk'abandi ubu numvise ko mu gihugu cyose baragenda bakarondera abantu bakinye gusumba abandi hanyuma bakabafasha mbega none nk'uwo mugambi ushobora gukorera gute cyane cyane nk'umuri w'abakinye tubona badandariza mu ibarabara urumva nk'iyo nigikorwa n'inyinya cya leta mugabo amashyirahamwe natwe mato mato twebwe icyo dukora turabegeranya tukabigisha mugabo ntidushobora kubaha icyo bakeneye byose kuko bakeneye byinshi byose nicyo gituma nanjye vraiment noshima yuko ni kuri icyo kibazo cyafatwa mu ntoki kuko barakeneye gukingirwa barakeneye gufungura barakeneye kudandaza mu mahoro mbeka nani boba hichivanja hehe basi boshora muri damu ukwenshi badanda zibyamwa badanda zimboga mbeka hara hantu tworonka babaha basi ikibanza kimwe bakareka kuma biruka bakadanda umuntu akamenya ingene aha basanga n'ingene abakurikirana
none gamajambo
ibyo biganiro bibaye ibyo biganiro byo bari byiza cyane kandi turabishyigikirana ku ijana
mbega gore icyahindutse imbere kuko imbere byara baradandaza mu yujumbura ndahazi narahasumira na jewe ahatandukanye aho za Venue de la Mission ahatandukanye hose wasanga ivyamukasanga iki cyahindutse cyagiye kubihindura cyabaye icyahe ubwa mbere leta ntiyari izi ko binyuranije n'amategeko yagiye kubimenya mu nyuma ni igiki cyaba cyaratumye bihinduka bigahinduka novuga ngo ba nuko mpabasanga mvuze bigahinduka abo vyega batarinze kujanwa muri ivyo biganiro
ni yatako ahije isoki ihiriye hari ibintu byinshi byahindutse mu buzima bw'abaganda cyane cyane abakinyizi n'ubundi hari abari basanzwe badandaza mu isoko bafite imisahe hariho rero abasabaga inyuma y'isoko hirya no hino bakaguma uruhande rumwe icyo gihe baraguma uruhande rumwe mugabo akaza impande y'ahantu h'isoko cyane imbere y'amabutike ahantu haboneka mugabo baguma bagendagenda ubu baragendagenda hirya no hino nkaho hari ibibanza bidandarizwamo icyahindutse ni uko nyine ubona ko ari benshi mu barabasa
Tafsi na Elvis na Shumiri mana kwenye mlongo wa telefone Elvis wewe turumva ataki hadi Genevieve iyo umudandaza adandaza harimo bimwe asabwa hakabamo gutanga amatagisi n'amakodi ivyo mwebwe mudandariza hajya mu barabara batandukanye mura bizubahiriza murabikora
Oya soga na tike turiha kane soga sara babiye tini batuweke durihe tike turihe iri kerewe n'amategeko yose baranze turababwira ati reka bashire nude merizo ziradako turihisha amatike kugira tude turariha amatike kora urabona ko turi benshi hajya tude turariha amatike ubwa mbere baritwaza ngo dufise umwanda dufise iki turavuga ati ko dufise umwanda reka bashyize tude turakubura ubu twari dusigaye dukubura tugakuba ku mugoroba tukajyana tukarabiya tubisesa mugabo twarababwiye baduhe itike byaranze baranze kutwemerera n'ikintu na kimwe
Ego turakumva madame Goretti yarahejeje kubivuga mu kanya ati baragize imana hariho ama banki atandukanye banki y'abakenyezi iheruka kuza hariho n'abahamagarira kuja mu makoperative atandukanye harimo ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura ayo mabanki yoyo iyo muyituye bigenda gute kugira ngo twumve ko iyo mitahe muyironswa murabitsura ngo muduhe umutahe mushoboye kuronga icyo mufatira ko mukuja kuri kote bucanke mukuja ahandi hemewe n'amategeko ayo mabanki murayitura ayo makoperative habuze iki kugira ngo muyajemo
amabanki ayo makoperative kuyinjiramo turafite twoshobora kuyinjiramo mugabo na mitahe dufite kandi aho dukorera ntaho dufite dukorera ngo hafatika gutora amahera y'abandi ngo tujye kuyadandaza kandi buri umwanya baguma bayora baguma batwara kandi urabona kenshi niyo badutwaye hariya turi ha 20 mu kugira ubwenge none ayo mahera ko hapa tujya gutora hapa tujya miringona ni kuri kote bunaho urabona ko huzi tubabwiye ngo tubyeyo batubwira ngo ngo amahera imbuga ngo dutanye 100,000 hariho naho batanye 50,000 none wumva twacya tujyahe icyo gutuma twemeye kuguma mu ibarabara imana yonyine yikorere
Goretti ntegura kino kiganiro hari ni kiganiro cari kigoye gutegura kukurumva bamwe bavuga ibandi ugasanga hariho n'ibibazo bimwe bimwe umuntu adahuta abona vyihuse hariho n'abazanye ikibazo cerekeye iyo mitahe barinda kusanga mu mabanki bazana n'ikindi kintu kivuga bati wakigarutse ko ati hari hafasoni badahembwa bataronka aho bafatira mugabara nagaruka bakavuga ati nabo bafise aho bafatira usanga n'ivyo barinda gutanga yabitongo yabiki byanditse ku bagabo banki wagenda kuyitura ugasanga ni kibazo ivyo bibazo bitandukanye amabanki yoyo hari ico mwuba mubizi ko kugira ngo boroherezwe abapfasoni bato bato badafise ico bashingira ko mu gusaba ingurane zitandukanye Tubazo duke mungagarute ko muvyo muriko muravuga turaca tutubaza Geneviève mukanya ariko reka tubanze twakire Olivier kuyundi murongo wa telefone. Olivier ikaze ku juri ya America.
Murakoze kumwa umurongo
uherehe ga Olivier
yangu ni ngamu kugara cha Bujumbura.
Bujumbura haravugwa make
Bujumbura ni sawa tumutekano kabisa na ngora.
Ego hari abatumire babiri wa mbere ni Madame Geneviève wabonye kuri ku ifoto kuri Facebook. Wakabiri nawe ni Madame Goretti we ari muri dushire hamwe akabazo kawe no ugatumbereje ko
akabazo kanje kajanye no mvuga no gutaka guterera gatoyi tubiravye mbere na meme dai pide bero pe no mwe ku teye imbere ino za buraya umuntu wese nta muntu noze ni commerce andira hana hamutanga yemerewe ati kubera iki kubera leta nawe nyene yafite ibintu biri kirahomba kubera iyo umuntu adafite ikibanza ngo basi ngo atange ikore muri leta aba ari karahomba bitigura ko nabirya bintu by'ibifungurwa kubarya abantu badandaza je nkorera ngaha nyene impande yabo muri zipi barafite hari ababidandaza bafite ibibanza nabarya babidandaza badafite ibibanza urumva no kuvuga bo barya babidandaza bafite ibibanza basi amara batanga muri leta keza twa muri meri keza twa muri obe kuvuga ruwo muntu abakora commerce ambila ata mahera vite atanga atakori bamutoza buje bari kaniga umwe w'ikibanza nabyo mukuru w'igihugu nyakuba nyine cyo bari mukuru w'igihugu yavuze ati nimushinga amakoperative icyo mbona mbaje abantu hajyana bakorera bofata basi bakajya muri koperative mbere bagacha bacha ona no n'isoka nyinshi bara ariko ni soko bakiri banza bagacha bibanza mwese kwa mata banza kiwe akamata banza kiwe ariko leta ikazovuga ati cyanye ubera badozi tere date dimo tuzoza kumenya ati koperative ni nini yaba abantu badandaza muri ville kuri kone ya kuba ko mahera y'ukwezi bayaje
Olivier Genevieve yatubwiye ati twaragerageje batubwiye ngo amasoko yaruzuye turasaba ko dutanga amatagisi bakatwima hingenda muguhe akwishura ariko Florentine Nkundire muri Canada turaguse ku murongo wa telefone ntugende cha tukwakira inyuma ya Olivier Genevieve urahari Genevieve umvise Olivier nawe nyene ngo akorera mu micungararo ariko aravuga ati ivyo wavuze ni nkaho atemeranya navyo ko hariho ahuzuye nuko mudatanga amatagisi sinzi ko ico ufise umwishura Olivier ahejeje kuvuga yuko nawe nyene akorera mu micungararo yaho atariko mwebwe mukora urudandaza rutemewe n'amategeko kandi mwari mutegereje kugenda ku masoko atandukanye ahemewe nko kuri za kotebu wo wavuze ko huzuye ariko we asa nkaho umwenga ntimwemeranya cyane
sebe kuri kote yagomba nikora tutumvika ku murongo gemba rumenga bya paranga ni ngako kuri telefoni wanjye
je ndakumva Olivier urumva Genevieve numva Olivier ariko turumvikana ibyo aribyo byose Olivier ariko aravuga yuko mwari mukwiye kuja amasoko mbwa wacishuye uravuga ko huzuye atabibanza mwaronse reka twakire Florentine muri Canada
sinzi ko mu munsi akanya gatoyi
ego unyarutse ariko
ego ndenko kiro ndenko ko amasoko yaruzuye jewe tutavuga ati dupiga ibintu tuvuga ko byera kandi byirabura mu bisanzwe turaze nk'isoko ya Jabe hafi imbere yabo yaduherereye ndoko yatabe n'ubutuvugana hari ibanza byinshi kandi nanuze nyina n'ubutwara na musantere wa komine ngaha mukaza yarababwiye ati muze ndabatirwe mu masoko mudandarije mu masoko ibanza birahari mugabo ariko pari kontre bobo nabatumvikane ahubwo niyo kwihutira gufata desijo cyangwa kudavuga ngo haruzuye nibakore bakore inama mbumbize ry'umusantere wa mukaza ariko arababwira hanyuma byose bizogenda neza
urakoze Olivier ugira umunsi mwiza ego Genevieve kweri ki mutaja kudandariza mu ijabi naho haruzuye
oya hakene dushaka kujya kugenda mu kudandariza mu ahandi kwera hajyanye naho tuwadandarije tuvukisacara kwacu tukeyi turara duheze tukizirana ntibadutwara abapolisi kuraro iracyo y'abana mugabo ahandi naho sisanga bidanaga iminsi itatu iminsi ine kandi uzi ko dutunze umuryango tuva mu madi yo gupanga twose duhava tuyakurahe
urakoeeweho
nyena nababwiye ubuzima bwa ndi kunyena umugabo wanjye amerewe nuhava ndayakurahiye
turase Florentine nawe turi kumwe ku wundi murongo wa telefone guma ku murongo Genevieve Florentine uratwumva
ndabumva neza njyewe ndi umunyarwanda kazi wavukiye Zaire Birere Goma basa ntabwo bishoboka ko abantu bamwe aribo bariha imisoro yo kubaka igihugu cyaba igihugu cy'u Burundi cyangwa igihugu cy'u Rwanda no kuvuga ngo buri wese niba akurikije aragombe reka njye mbaramo n'akarundi gakenzi aragombe atange imisoro y'igihugu urumva iyo watanga amafaranga y'u Burundi 10% lakini nta kuntu wowe ushobora gucuruza ku ruhande ukagenda ukunguka wenda kurusha nayo umuntu ufite iduka aho adandaza mu kirundi ni ukudandaza aho arihira imisoro hanyuma wowe ugatahukana inyungu nyinshi wa wundi akaba ariho imisoro wenyine ikindi nabonye kuri iriya foto bigaragara ko bishobora kuba ari nk'umukino theatre ntabwo navuga ngo ndadandaza ku muhanda ngo rero ngo mfite uburenganzira bwo kutarira imisoro.
Florentine, unkundire hari amajambo ntemera muri kino kiganiro kuvuga ko ari theatre yatubwiye uko yabibayemo. Musantiri wa mukazi yavuze uko yabibonye kuvuga ko ari theatre yakinywe ndumva nabasha kubandanya ndaguha ijambo yo kugira ama accusation icyo twita accusation gratuite.
Na accusation shiramo ntabwo ndi umuntu mubi
yavuze
n'abanyarwanda ni bene wacu.
Turi kumwe na madame Genevieve yaduhaye ubuhamya bwiwe bw'ivyo yabayemwo ubwiwe bwite kuza kuvuga ko ari umukino yakize yakinye ntitu
yibasha. Oya arakini ikibazo kirimo itangombwa message nyayo nshaka gutanga nuko hagomba kuba order abari abapolisi nabonye kuri ya foto ntabwo nabonye bahohotera umuntu nuko uvuga ngo barubahiriza amategeko ya leta y'u Burundi
ariko we yavuze ko bamuhohoteye abifitiye n'ubuhamya baramwakiriye abatandukanye harimo n'abategetsi mu Burundi. Urakoze Florentine muri Canada. Urakoze muri Canada. Ugira umunsi mwiza. Urakoze Florentine. Ugira umunsi mwiza. Sinifuza ko twoja mu mpari zitandukanye. Genevieve avuga ivyamushikiye abivuga nk'uwabibayemwo kumuvuguruza mu vyo yabayemwo wenyene yemereye abatari bahari reka dutanga ivyiyumviro hama tubandanye ikiganiro. Genevieve, hanyuma rero ku kutubazo dutandukanye twa madame Goretti abajije ati kuja mu makoperative nayo mukaja mugakorera hamwe mukaja hamwe nk'abapfasoni mwamara kuja hamwe mukavuga tuti twebwe turishize hamwe reka turondere udufasha ho habuze iki kugira ngo mubanze muje hamwe hama murondere ubwo bufasha ga Genevieve. Genevieve nariko ndabaza nti madame Goretti yari abajije igituma mutoja hamwe mu mashira hamwe mukabanza mukaja hamwe uganyu hama ingene mufashwa mukabirondera muri hamwe atari agasakisaki.
Yana kibazo jewe nange narondera uwo mfasha nyene kugira turondere nyene turabuka nyene tukorera abana nange nabarondera sinamenya niyo ndabaronderera ahubwo ampaye nomero yiwe bitabyobona namase mu yandi nibyo byari byiza.
Goretti, abo bapfasoni barazi abo bitura ahatandukanye mu mashira hamwe barazi ingene bagira imigambi hari amahimiriza atandukanye mu bagirira nk'amashira hamwe bitaho kugira ngo bamenye ati ugize ikibazo tumbera aha ufise umugambi jahariye ivyo murabikoraga gore
rego cyane yenda ko umugambi nyene wo kurunde
abo badandariza aho mu barabara urumva barahinduka kubera iri kubiradandaza hinduka kubera ingorane z'umwe wese igira ngo abo muhuyinzi nibo muzohura mu yindi kenshi usanga ari abantu badafagika ariko rero hariho amashyirahamwe menshi ni ukuri abikora kuko niyo bafite ibibazo barahashika bakabitura ahubwo bavuga bati reka dutangire twebwe tuje hamwe tugira iryo shyirahamwe tugira iyo koperative y'abakenyezi atandaza ibyamwa n'imboga twitwa ko ari abo mu ibarabara kuko bageza no kuganira nabo n'abageze intwaro mu gisagara babari hamwe nibyo twiza bashyikirije ibibazo neza mbere banaronde n'abaserukira rero badakora ibyo biba bitunganye ayo handi umwe wese agenda agiye yiserukira undi agira iki byose bigorana ni korosha rero icyo gikorwa kugira ngo batangure baganira ari abantu bari hamwe bafite intumbero imwe kuko ntibafite intumbero yo kugorana mu gisagara mugabo bashaka kwiyunganya bakoreshe uburyo buke bafite kugira ngo bashobore kuronka ingene babaho ubu rero baca baronka umuntu abarakira ababwira ati ibintu bimeze gutya na gutya na gutya na gutya hama nababwira ati ibinini natwe tubona bimera gutya kugira ngo tumererwe neza kuko natwe twakeneye kwiteza imbere mudufashe ari ikiganiro nyacyo hama ishyirwa mu ngiro ry'ibyo bazaba bashyitse ko abyo bikora nk'umugwi n'ishyirahamwe cyangwa nka koperative nimbumenga bwa bagiye neza yego
arabagize ati
yego sina amashira hamwe fasha nkuri arahari aho nta kibazo kihari
yego je ne vie barabagize arasavye akanimeho kanyu ariko murangire nkumbure ahari biro byanyu ari nkamwe mu bamufise igisata cita abafasoni nkawe kugira ngo azobatumbere mu gihe cyo mumufashije
barashaka zo hagire ya NSS atosha abona handi se ishira hano dushire hamwe
Ego Genevieve wumvise ahuzo kwitura dushire hamwe Genevieve wumvise ahuzo aharishire hamwe dushire hamwe ushobora kuja kugira ngo ubature ibyo bibazo byawe
Ego,
reka twakire Serge nawe gasongo kwindi murongo wa telefone Serge ikaze ku juri ya Amerika.
Ego murakoze.
Umerere he Serge?
Ndabumva neza.
Utwakuyuri he?
Ni muri Kenya.
Muri Kenya havugwa make.
Muri Kenya havugwa amahoro n'akavura kabonetse. Ibituma njyana ibirego bitari kugenda neza.
Ivy'urudandazwa rwo mu ibarabara ngaho muri Kenya ndazi ko hoho bigwiriye abarukora bafatwa gute mu mabarabara atandukanye
kubyo tubona ngaho muri Kenya kabisa urudandazwa rwagwiriye kandi mu ntara nka zose abacuruza ndabona abidegenge kabisa baracuruza kira kintu ndetse icyo umuntu ashaka cyose aragikora gusa ntabwira ngo de naho nyine uhuye n'umupolisi nyine muravugana bivanye gusa n'ibyo ufite mugabo nta muntu kabisa bafata nabi ikintu adandaza cyangwa umuntu gusa yoba ariko ugomba gukora nabi gusa
hanyuma rero akabazo kawe haba kuri Genevieve canke kuri Gorete
bo nawe ntange ikiganiro ndagitangiriye hagati gusa nari nasomye ukuntu kandi maze iminsi numvise n'amakuru mutanga ndumva ko mu Burundi abakuru b'urudandazwa rwo mu ibarabara batorohewe amarero navuga nti none boba barenga amategeko baba barenga imbibi zemejwe cyane hari ahantu igipolisi cyaba cyarasize ibaryo ariko bitarekuye ko barahadandaza nicyo nagomba kubanza kumenya
ntabo muri leta turi kumwe ariko sinzi ko madamu Gorete ashobora kudufasha kwishyura ku kabazo gore hariho aho byemewe nyine aho bitemewe nyine kuko umuntu ava yibaza ati ayo mabarabara nk'umuntu ariko aradandaza hagati mu irohero za kuri Bututsi undi akemera kudandariza mu Kabondo undi akaja mu Ijabe aza aratembereza amavuka n'ibiki abo bo biremewe ni hehe tuvuga ko urudandaza rwemeye ni hehe tuvuga ko urudandaza rutemeye
akirazo byinshi bananira kwishyura kuko twese tuzi yuko turamenyereye dusanga amasoko yego mugabo urabona abantu baratembera usanga mu makaritsiye yose ariko baragurisha ibirato impuzu ifi ibiki utuntu n'utundi urumva ko ni kuri hari hageze yuko abantu nyine bamenye ko ibitemewe ngaha anye ko iriya bikenewe ngaho nabyo nzi ni ukwiriwe adakomeje tegera ibyo
ntacyo tuzogerageza turondere turisigura twabuze uruhande rwa leta iyo tuza kurubona hari ibibazo bitandukanye twari kubaza harimo nk'ico ni hehe umuntu ategereza kuja mu masoko gusa bajya basanga abandi mu mihana itandukanye babashiriye two bagura nabo bari mu gisata c'abatemewe canke baremewe ariko leta ntiyadukundira tuzongera tubatumire hama twishure kuri ivyo bibazo bitandukanye tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi mumvise cari gishemikiye ahanini ku rudandazwa rutoroshe kwa fasoni bafise imitahe mito mito mu gihugu c'u Burundi imbere yo gusezerana Goreti akajambo kanyu kanyuma igikwiye gukogwa ku mpande zose baba badandaza baba amashirahamwe baba leta eka ndetse n'abajeje gucungera umutekano mu bisagara bitandukanye bigize u Burundi
ego no vuga yuko twese twabona ko abo bantu bakwiye kubahiriza ibikorwa bariko barakora mbere twese tugahamagarirwa umwe wese muco ashoboye muco ajejwe kubikora by'ukuri kugira ngo nabo nyine baronke amahirwe yo kubaho kuko bagwanira kubaho nta kindi bose bashaka kubaho neza ku ruhande rw'amashyirahamwe ndabonye ko turashobora gusubira kubyuka tukongera tukabashyigikira mu byo dushoboye ni kuvuga kubavugira kubafasha kujya hamwe kubereka aho bashobora kuronka akarusho no kubakurikirana ku buryo tubona ko ari abantu ko nabo nyine bafise iteka kuko birakenewe cyane icyo twosaba kindi ni uko ni kuri ko bokubahiriza bagasingizwa yego birashobora kandi birashoboka n'abantu nk'abanje yego hanyuma abo ku ruhande rwabo icyo nibaza yuko ari kwicara hamwe bagasubira bakitunganya nabo yego kuko nibo bakeneye ko bumvirizwa nibicare rero hanyuma bashyire hamwe ibyiyumviye hanyuma batodore kubajeje intwaro mu gisagara baba baje hama nabo babishyure nibaza twoshima cyane yuko ni ukuri ako kambo n'intwaro yoshika aho bari akababwira bukebuke ati turabatumije mu kiganiro ngaha ari tuvugane gutyo tusagara yego tumere neza hanyuma n'abakenyezi nabo nyine batunganire
yego hanyuma madamu Genevieve Ntihabose nawe ku ruhande rwawe ho kugwa iki hakwiye gukorwa iki haba kuri mwebwe haba kuri leta icyo usaba n'icyane
kino no saba ko duhaba umutekano kwiye kandi bakaturondera naho bodushira kubera urabona ko hajya dukorera turimo dukora imitima itari mu nda bakari abantu bodushira basi tukavuga ku matida turarihitike tukariha leta nk'uko nyine urabona ntawo ukorera mu kibanza utari burihe n'ikintu na kimwe tukaraba kungene twokora kugira twiteze imbere niyo mitayemo yiduhaye kugira turonke nk'uko ungene tuzoyariha nitubone burumwanya baguma batwara kuko nitwoca turonka aho ariyo turiha mugari cyo nosaba nobona ko boduha aho dukorera bakaduha n'umutekano ukwiye hama tukabandanya twiyungunganya mu buzima no mu iterambere
hanyuma bagenzi bawe nawe mukorana urudandaza ukabasaba iki
n'abadandaza dukorana nabo nyene ibyo ndiko ndavuga nabo nyene ndazi ko bari inyuma yanjye ibyo ndiko ndavuga kuko sindabasiga inyuma kuko turi kumwe kuvugira hamwe sindabasiga kuko turi kumwe
yego nuko rero madamu Genevieve Ntihabose tugushimiye kuri kano kanya wahaye ijwi ry'Amerika tukibutsa ko ari wowe wabonetse ku foto iri ku mbuga ngurukanabumenyi uryamye hasi inyuma yaho wemereje ko polisi yaguhohoteye uri gukorera ubudandaji bwawe mu gisagara cya Bujumbura udandaza utwamwa urakoze madamu Genevieve kuri kano kanya uduhaye ejo nitwasubira kurondera uzotwita
nzobita bamugabo ejo nzogenda kuraba ko noronka karasiyo kabara sindi ko ejo nzoboneka sindi no kuri kubera nayo ndavuga ati ko nayo ntangwe kuyumva neza ndabe ko nojya kurondera karasiyo k'abana
urakoze cyane Genevieve urondera uronka mwakoze cyane rwose na mwebwe madamu Goretti Maria ndacayisaba muri umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi ejo namwe nitwabitura muzotwita
ego magenzo bitaba muzotaba gusa kuvuga genzo bitaba no kuvuga
ego wakoze Genevieve Goretti namwe mwakoze
ego
abandi dushimiye ni mwebwe mwari komera twumviriza mwinga bw'ivyuma twari kumwe na Dieu Donné Cubahiro be na ingenieur bafatikanije kugira ngo amajwi abashikiraho mwari muri bakenuye Diane Nahazwe nijo nabateguriye nongera ndabashikiriza muri sanga y'uno munsi mubandanye kuranirwa mu banyi no mu vyanyu na huta
icobo imani kagutega icanzo ukagumutera imbere Yeah.